Abantu bamaze kugwira mu isi bakora ibyaha. Uhoraho yicuza icyatumye arema abantu. Maze Nowa we Imana iramushima kuko yabonetse ari umugororotsi, nta gasembwa yabonetse ko mu runganwe rwiwe. Maze Imana ibwira Nowa kwimaramaje kurandura abo yaremye, uhereye ku muntu ni ku bikoko byose. Maze Imana ibwira Nowa kubaza ubwato, azabushiremwo ibikoko ndwi by'ibitungano, ibiguruka ndwi by'ibitungano, ibikoko bibiri bibiri, ikigabo n'ikigore, atashiremwo n'ibifungurwa bizobatunga. Maze Nowa abikora nk'uko Uhoraho yabimubariye, yinjiranamwo n'umuryango wiwe n'ibikoko ukw'amoko yose angana. Maze Imana irugara, imvura iragwa iminsi mirongo ine, amazi aradengera ku misozi arengera imisozi yose, ibifise ubugingo byose birapfa. Haheze iminsi 150 amazi arakama, ubwato buhagarara ku musozi, Nowa asohokana n'abo bana binjiranye bose. Maze Nowa yakira koko kimwe kimwe mu bikoko bitazira, ashikanira Imana nk'ikimazi cyo kuyishimira. Imana ihezagira Nowa ati nimuvyare mugwire mwuzure isi. Imana ishiraho isezerano kitazosubira guhonesha umwuzure abo yaremye, ishiraho ikimenyetso ku bicu nk'urugori w'umunywa w'amazi.